iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki 13 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na 15. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Mbahaye ikaze mwese.
Mutakura kwibarabara rya kane nomero 50 hatowe ibintu by'igisirikare bitari bike, hari nko zibiri za Kalashnikov zatowe, sharijere zuzuye amasasu zishika kuri 5.
Uwo ni Pierre Nkuriye, icegera cy'umuvugizi w'igipolisi mu Burundi, avuga ku bikorwa byo gusaka ibigwanisho biriko biraba mu gisagara cya Bujumbura. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Ndagushimiye Oriane, ndaramukije mwese muriko murakurikira bino biganiro. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakunguni yarasavye kandi aremera itangwa ry'imihoro rya Lieutenant General Babacar Gaye, intumwa idasanzwe yiwe muri Republika Centrafricaine. Ban Ki-moon yavuze ati naho uwo mukozi akomeye mu buserukizi bw'ibihugu akaba n'intwazagabo mu gisirikare yaramaze gukoresha ishyirahamwe imyaka myinshi, nshaka kurungika ubutumwa bukomeye. Ati nshaka ko abantu bavyumva neza ico kibazo kirarengeye imbibe z'igihugu kimwe canke umuntu kugatwikiwe canke akarere karimwo inta amatati. Ati gushashuza abana ku nguvu ni kiza camaze gukwira isi yose, camaze no gushika mw'ishirahamwe ONU bisaba inyishu duhereye mw'ishirahamwe ONU nyene. Hari haheze umwaka ishirahamwe mpuzamakungu ONU rirungitse abasodomi guca Centrafricaine kugarukana amahoro mu gisata ciswe MINUSCA. Hari kandi birego vyinshi byari bimaze gusohoka ku ishurashutwa ry'abana bikozwe n'abasoza b'izongabo canke n'abakozi b'ishirahamwe nyene. Ishirahamwe Amnesty International ryasohoye itangazo ku munsi wa kabiri rivuga umwana w'imyaka 12 yashurujwe n'umusirikare w'ingabo za MINUSCA mu ndwi iheze ibangi ibitero byarimwo ingabo zituruka mu bihugu bya Cameroon no mu Rwanda. Jimmy Carter yahoze atwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaramejeje ku munsi wa gatatu ko afise ingwara ya kanseri. Iyo ngwara yabonetse igihe bariko baramubaga ariko ntaramenya neza ubwoko bwayo, avuga ati nzobimenyesha neza mu ndwi za. Perezida Barack Obama yaciye avugana n'uwo yabaye umuperezida wa 39 amwifuriza misuhuko ku izina ryiwe no kurya umukenyezi wiwe Michelle. Ati Amerika yose turi kumwe nawe. Jimmy Carter yari yabazwe ku itariki 3 z'ukwezi k'umunani kugira bakure kwa kantu kari ku giti guciwe. Kuva haviriye muri ayo mabanga muri 1981 Jimmy Carter yaciye yugurura ikigo aca kwiri isi yose afasha mu bintu bijanye n'amagara y'abantu, gutsimataza intwaro rusangi, guteza imbere agateka k'abakenyezi n'akabana, hamwe rero no kwakira abantu uburaro buzimbutse. Umunya Nigeria yakoreye wa murwi w'iterabwoba Al-Qaeda yaracira urubanza rwo gufungwa imyaka 22 na sentara yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Lawal Babafeni afise imyaka 35 yagizwe kuba yakoka abarwanyi kugira baze gukorera uwo murwi hamwe no kwegeranya ibikoresho bitandukanye uwo birongikirwa uwo murwi nyene. Ibyo rero yaravyemeye imbere y'umucamanza. Mu gihe yakorana n'uwo murwi wo mu Nigeria yarandika mu kinyamakuru cacu uwo murwi arandika n'ibirasi byofasha kukoka abahungu bakiri bato baturuka mu bihugu biteye imbere ngo ahurumbire umurwi Al-Qaeda. Ubushinwa bwagabanuye agaciro k'ifaranga ryabo kuri uyu munsi wa gatatu, bituma n'ibiciro ku masoko mpuzamakungu bita agaciro. Ibyo birashobora gufasha ubutunzi bw'Ubushinwa kuko bizotuma ibidandazwa by'Ubushinwa bigabwa make ku isoko mpuzamakungu nabwo bugaheza bukagurisha byinshi. Ibiganiro hagati y'imirwi irwana yo muri Libya byariko birabera i Geneve mu Swisse byararangiye ku munsi wa gatatu ata amasezerano abaye. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ariko yaramenyesheje yuko imirwi yose yiyemeje kumvikana kugushinga leta yohuriramwo imirwi yose bitarenze mu ndwi zitatu. Naho ibiganiro vyahagaze, intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Libya Bernardino Leo yavuze ati imirwi yombi umwe wese wemeza ko ari wo wiganje ku rubuga rw'ingwano muri Libya yaremeye ko ari nkenerwa ko inzira y'ibiganiro ibandanya kandi ikagenda ibangabanganwa n'ibiganiro mu nzira ya politike. yamenyesheje ko iyo mirwi ibiri ifise ishaka ryo guheraheza ibiganiro by'amahoro mu gihe kitarenze indwi zitatu. Libya ubigayemo n'amaleta abiri yose afite abagwanyi baguma batana mu mitwe ileta yemewe n'amakungu ikorera mu burengero bw'igisagara cha Tobruk na leta ishigikiwe n'abayisilamiste ikora i Tripoli ku mugwa mukuru aho hari mu gihe yariko arishura ibazo ministre wa mbere wa iyo leta rero ikorera ministre wa mbere yemewe n'amakungu Abdullah Altini yavuze ku radio ko ashobora gutanga imihoho mu gihe abanyagihugu batoba yemera ibintu ariko arakora.
Urakoze Alphonse ku makuru udushikirije, tugume hafi uze kuduhinca make ya makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Njuti namwe bagenzi muduteze amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. I Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 FM. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 ku Ijwi rya Amerika no kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3 FM i Kigali. Isoko ry'ibigwanisho ngo rizoguma rikorwa kandi ubwinshi cyane cyane mu makartie yabereyemo imyiyerekano iheruka. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko abantu barasa bakongera bagatera amagrenade abajejwe umutekano badahagaritse igipolisi kitazohengeshanywa gusaka. Pierre Nkurikiye yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatatu nyuma y'iyugarwa rya quartier Jabe ryasubiriye kwibonekeza ku munsi w'ejo wa gatatu. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Kuva mu gitondo cyo kuri wa gatatu muri quartier ya Jabe na muntu yasohoka na nuwinjira n'abamenyesha makuru nibemererwa kwinjira. Mu gipolisi bamenyesheje ko bari ko barahakorera aho nashika isazi 2 n'iminota 30 nasanze abantu bari ko barasaba kuja ku buzi bwabo ariko nibemererwe kwinjira. Abo barabasanzwe bava mu yandi makartie ariko bakorera mu Jabe agashavuka ariko se munyuma nasubiyeyo isazi 5 n'igice kwa ruko nyene gushika isa 12 zo kumugoroba abapolisi niho basohoka. Amakuru dukura mu begereye igipolisi bari basanzwe bari ko barakorera ico gikorwa cyo gusaka ibigwanisho muri quartier ya Jabe avuga ko hari abantu badenderejwe barafatwa ataco bagirijwe. Akarorero umwe mu bapolisi bari ko barasaka aho ku Jabe yatubwiye na kabasore babiri batwawe nabo mu rwego rw'iperereza bafatiwe aho bita kuri Imobu bagirizwa ko bafatanywe ikabutura ariko ngo atari igisirikare baca baratwagwa. Uwo mupolisi abandanya abwirije Ijwi rya Amerika ko abantu mwe nabo babafata kugira biboneke ko akazi kakozwe. Ayandi makuru dukura mu begereye igipolisi avuga ko umusore azwi ku izina rya Jean Paul yatwawe nabo mu rwego rw'iperereza azira ko ariko arasaba urusha rwo kuja ku kazi asanzwe akorera.
Kwijabe hafashwe imutura y'igisirikare yarimbiwe ahantu harafatwa inkota imwe harafatwa n'inembo imwe hasheshwe n'amaritiro 5 y'inzoga bita kanyanga afashwe n'urumogi amabura ashika ku 120 hari n'abantu babiri bacye bafatwa ku bijanye n'ubwo rumogi. Hari rero n'abandi babiri bari bafashwe kuri ibyo bijanye n'ibyo by'ibikoresho by'igisirikare ariko rero hari habagiye bararekugwa ku buryo hari hasigaye abantu batatu. Ariko rero twibutsa ko hari n'undi muntu yafashwe ku Ijabe ariko aragira bimwe bita amarondo yo mwijo murazi yuko ushikanganje b'umutekano bwabujije bijya bintu. Hari rero n'abandi bantu babiri bafashwe mu matohoza yo kubijanye n'uwo bayaraturiye wa ya modokari yaturirwa mu ijoro ryo kuwa gatanu rishiro wa gatandatu. Imodokari yari yo mu muryango yumbo nkisi nyenshubahiro Melchioro Ndadaye.
Mu gipolisi bo bamenyesha ko hafashwe ibigwanisho hagahagarikwa n'abantu ku mvo z'amatohoza. Byankurikiye n'icegera cy'umuvugizi w'igipolisi. Ahandi hatowe ibigwanisho ni muri quartier ya Mutakura hari mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Byankurikiye icegera cy'umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko ivyo bigwanisho byafatiwe ahantu vyimbiwe mu kinogo kandi hari impande y'ikinogo cy'umusarani
ku Mutakura ku ibarabara rya 4 nomero 50 hatowe ibintu by'igisirikare bitari bike hari nk'ozibiri za Kalashnikov zato chargeur zuzuye amasasu zishika kuri 5 na 3 ata amasasu arimo amasasu 76 y'inkoho bita Kalashnikov amasasu amajana 22 y'inkoho bita Mi Kalashnikov impuzu z'igisirikare z'ubwoko butandukanye, botine imwe y'igisirikare, inkofero imwe y'igisirikare, imipanga itatu, grenade imwe, matera zitatu. Hariho n'ibikoresho byo kwa muganga byatowe nka bimwe bita amabeki abamugaye bagendera ko bibiri. Hariho n'amakashe abiri yatowe hamwe n'imiti n'amacupa arimo imiti yo kwa muganga itandukanye. Ibyo bintu byose byatowe byari byimbiye ahantu mu kinogo. Amaro hafashwe n'abantu bane ku batwawe n'igipolisi ukumboza natohoza. Inyuma yaho nyene ku ibarabara rya gatanu, igikoresho cy'igisirikare bita gurude carimwo amasasu 159, inkoho bita Kalashnikov, hari ku ibarabara rya gatanu nimero 32 inyuma y'inzu imwe.
Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko muri ayo makaritie inzego z'umutekano zitazohengeshanya kwakorera maka abarasa bakongera bagatera amagrenade abajeje umutekano bahagaritse. Naho biruko aba muri ayo makaritie kandi begereye inzego z'umutekano bavuga ko abantu baza kurasa muri ayo makaritie bakagwana n'inzego z'umutekano atari aba muri ayo makaritie, ahubwo ngo n'abantu bazana na hanze bakarasa bagaca bagenda. Ibyo bituma abatari bake bibaza igituma harumvikana amasasu n'amagrenade mu gitondo abajeje umutekano bakazindukira gusaka ibigwanisho kandi atabo bateguje, ariko ntibaheze ngo bafate ivyo bigwanisho bicira umuriro biba vyaraye biravuga. Kuri ico Pyankurikiye asaba aba muri ayo makaritie gukorana n'inzego z'umutekano kugira bashengeze abo babisha. Bikaboneka ko rero mu Burundi hashobora kuba hari utugwi dutandukanye tw'abantu bitwaje ibigwanisho. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Uyu ni umwanya tubashikiriza ikiganiro cya sport dutegurirwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Tumutega amatwi.
Mu kiganiro cerekeye inkino cyo muri iki gitondo twaganiye na Bizabishaka Jumaine, umurundi akurikiranira hafi ivyerekeye inkino cyane cyane umupira w'amaguru. Tukaba twaganiye ku vyerekeye intango ya saison y'amashampiyona mu karere k'Iburaya, amashampiyona amaze gutangura akaba ari Ubwongereza n'Ubufaransa. Witegereje inkino zabaye gushika ubu za mbere z'ayo mashampiyona, ubona byifashe gute na cyane cyane mu Bwongereza muri make?
Ndaraba imigwi yose isa niyaje zikenyeye ukaraba ukuntu biteguye. Hari imigwi yagiye itungurana yavuye muri deuxième division yaje itungurana mu iganwa, n'iyindi migwi yarisanze ko makumi nayo nyine yatunguwe. Urebye nka Arsenal yaratsinzwe, ukaraba Chelsea yaranganije, Manchester nawe yatsinze. Mugabo ni bimwe dukunda kuvuga kuri mana fashe.
Witegereje muri championa iyo mu Bufaransa nayo?
Champion mu Faransa binabwo ikanganye cyane, aba ekipe zibazizwi ni Paris Saint-Germain cyane na Marseille na Monaco. Ukazu karaba nk'umukocha wa Marseille yemeye kwegura kubera gutsindwa, ni ibintu nyene zanganye n'ibitangaje. Turacyarindiye ko aratari kare nawo cyo kavuga yuko ibintu nyene bizoba na turarindiriye.
Mu Bwongereza uravye uko imigwi yagiye irikomeza mu kuzana abandi bakinyi, kan'imigwi yo hagati yaraguza abakinyi batari bake. Umugwi wonyine ubona ko naho ufise amafaranga utashatse kugura ni Arsenal. Wenger bavuze ko afise muri banke imiliyoni 300 z'amadolari akaba ataguza abandi bakinyi. Ubibona gute wowe uravye Arsenal?
Ndiko ndaraba umutoza Wenger. Tusanze tumenyere yuko kenshi adakunda kugura abakinyi bazimvye, akunda gukoresha vije ntonya urevye nk'iyo baba baramuhaye. Turacategereje ko avuga yuko umwanya ugihari wo kugura abakinyi n'iki. Mugabo ukaza ukaraba nk'abatwara umugwi nabo nyine bako baragira inguvu barabe ko uyu mwaka hari cyo bamwe bagatwara ikombe cya shampiyona. Navuga yuko umwanya uracyahari, turindire turabe impaka ku musozo wo kurekita ko uzohereza iki 30 zo kukwezi.
Witegereje imigwi ikomakomeye mu Bwongereza, Chelsea iracyakomeye nayo itaguza abandi bakinyi, Manchester City baraguza abakinyi bakomeye, kana Liverpool yarongereje inguvu. Witegereje ubona naho akirikare imigwi uvuga uti muri iyi niho hazovamwe uzotwara shampiyona ni naho akirikare?
Nao akiri kare uraraba mani Manchester City ihagaze neza, Chelsea nayo nyene nuko. Mugabo Chelsea hame bato kongeza minguvu abakinyi bashobora gusaza ko champion y'Ubwongereza usanga ikomeye bakinyo nyinshi. Mugabo mani City niyo iboneka ko isa niyiteguye neza gusumba iyindi migwi.
Hanyuma turiko turavuga ku vyerekeye inkino, tukaba tuzi muri Afrika ko abantu bakunda umupira w'amaguru no mu Burundi. Mu biganiro twagirana imbere yaho warambarira, turiko tuvuga nko mu gihe ca Ligue des Champions inkino zaha aba ingena abarundi baja mu bibanza barabiramwo imipira ubu kubera umutekano muke ubona abarundi bakirorerera umupira hanze bakiwirukira mu bibanza byo hanze
Bujumbura barakunda kuraba mu gamipira mu ijoro sanga igorana kubera mu kibazo cy'umutekano mugabo ruguru ingozi nabonye bara umupira n'umupira wejo nijoro nari ngozi warahuheza utevye abantu barara umupira kabisa
murakoze yari biza bishaka Jumaine umurundi akurikiranira hafi vyerekeye inkino twako turavuga kuvyerekeye saison shasha ya championnat z'Iburaya aho championnat y'ubwongereza no bufaransa ziza zaratanguye inkino za mbere zabaye mu mpera zindwi iheze turabashimiye kuri kiganiro murakoze
Saba namwe murakoze mugire nibihe
byiza Urakoze Fidel Nyongabo kuri cyo kiganiro baduteguriye Ini radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Iyi ni programme ya radio yacu tubashikiriza imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ku radio inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu FM no kwijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM ikigali Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cereke ibijanye n'amagara y'abantu dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi uno musi Eugene arabashikiriza ivyerekeye ingwara ya Ebola
gwasokaga amakuru kurukingo rwa Ebola rushobora gukora ijana ku ijana harakanyamuneza gusa mu mpande zose z'isi ku bantu bakurikiranaga amakuru yarateye ubwoba ku cyorezo cya Ebola mu burengerazuba bwa Afrika cyakora kubera uburyo ubushakashatsi bwakozwe abantu bamwe bibazaga kubyagezweho none ubu inyigo ihari yakozwe ku nguge yageze ku bintu bimwe n'iya mbere mu rukingo rwa Ebola rwageragejwe muri Guinea nta bantu batarwaye barugeragejweho rwibandaga ku kurengera ubuzima niyo mpamvu ubushakashatsi ku nyamaswa bw'ikigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubuzima ari ngombwa Dr. Anthony Fauci ni umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi ry'icyo kigo agira ati
It showed that a vaccine that is essentially the vaccine that was used in the trial in Guinea
Byaragaragaye ko urukingo rwakoreshejwe mu igerageza muri Guinea rutabashije gusa kurinda inyamaswa mu igerageza mu minsi irindwi mbere y'uko zihura na virusi ya Ebola ahubwo rwanarinze izo nyamaswa ijana ku ijana kandi inyamaswa zahawe urukingo iminsi itatu mbere yo guhura na virusi ya Ebola nazo zarinzwe n'urwo rukingo mu buryo bucagase Dr. Fauci avuga ko ubushakashatsi bwerekanye ko urukingo rushobora gukora no mu minsi yegereza icyorezo igihe abantu baba barukeneye kurushaho.
The other thing that was important is that it was able to protect against the multiple
Avuga kandi ko ikindi kintu gikomeye cyagaragaye ari uko urukingo rwabashije kurinda virusi ya Ebola mu buryo bwose yigaragazagamo ubwo yarimo kuzenguruka. Virusi ya Ebola yari ikaze mu buryo bune butandukanye. Urukingo rwarenze umubiri ubwoko bwa Ebola yabonetse muri Zaire ariyo Kongo y'ubu iyo virusi ikaba yarahitanye abantu barenga ibihumbi 11 mu burengerazuba bwa Afrika hashobora kuzarushaho kwandura abantu benshi mbere yuko icyo cyorezo gihagarara ariko abantu bake bafite iyo ndwara izindi nkingo zabashije kwihagarika cyakora Dr. Fauci avuga ko bisa naho ubushakashatsi butazahagarara abivuga muri amagambo
All of us in the public health sector believe that there will be other Ebola outbreaks and that's the reason why we need to be prepared
Twese mu rwego rw'ubuvuzi bw'abaturage twumva hazaba ibindi byorezo bya Ebola kandi niyo mpamvu dukeneye kwitegura igihe tuzaba dufite urukingo rukora neza rwakoherezwa rwose igihe virusi yaba icyaduka mu burengerazuba bwa Afrika tuzarinda abantu umubabaro mwinshi tubarinde indwara tubarinde urupfu Ebola yadutse inshuro 24 ku mugabane wa Afrika ariko ntayangije byinshi nk'iyiherutse kandi kubw'amahirwe urukingo rukoze neza hashobora kutazigera hongera kuba icyorezo nk'icyo ku itariki ya 8 yo ku kwezi kwa 8 nibwo ishami ryawo ni ryita ku buzima OMS ryatangazaga ko ari ikibazo cy'ubuzima kihutirwa mu rwego mpuzamahanga Icyo cyorezo nicyo cyabaye kibi cyane mu mateka cyahitanye abantu ibihumbi 11 mu burengerazuba bwa Afrika. Abarokotse Ebola bagize uruhare rukomeye mu kurwanya iyo virusi kandi bibanzweho cyane n'inama yabaye muri iki cyumweru gishize muri Sierra Leone. Abantu babarirwa mu 13,000 babashije gutsinda Ebola muri Guinea, Liberia na Sierra Leone nk'uko imibare itangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS ibigaragaza. Yusuf Kaba n'umwe muri abo yanduye iyo virusi mu kwezi kwa 10 kumwaka ushize ubwo yari imaze gufata intera ndende. Yararusimbutse ariko yakuwe umutima n'ibyo yiboneye mu bigo byita ku barwayi biyo ndwara, agira ati:
I was seeing a horrible, boring things.
Nabonaga ibintu biteye ubwoba, nabonye imirambo, nabonye abababara barembye, nabonye abantu bapfa. Kugira ngo afashe abantu barwaye Ebola nkawe kwihanganira no kwakira ibyo banyuzemo, yatangije ishyirahamwe ry'abarokotse Ebola muri Sierra Leone. Kaba agerageza guhugura abandi ku byerekeye iyo virusi. Ubwo buryo bwo kwitanga aho abaturage batuye bikekwa ko bwagize uruhare rukomeye mu guhagarika ikwirakwira rya virusi ya Ebola, nk'uko bivugwa na Dr. Anders Nordstrom uyoboye ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima mu mujyi wa Freetown, agira ati:
There has been major challenges here actually with the trust of people in communities believing that there are certain things you need to do, that
hakunze kuba ibibazo bikomeye mu baturage iwabo ku byerekeye kwemera ko hari ibintu umuntu agomba gukora kugira ngo yirinde Ebola kandi ko ashobora gukira. Ubwo rero iyo babonye umuntu warusimbutse birafasha cyane. Dr. Nordstrom avuga ko bitewe n'uko abarokotse Ebola barimo guhura n'ibibazo byinshi byari ngombwa kugira inama mpuzamahanga kugira ngo bagire ibyo babigiraho. Abarusimbutse bavuze bimwe mu bibazo bahura nabyo birimo guhahamuka, ibibazo byo kubabara mu ngingo n'ibibazo by'amaso. Kaba yizeye ko bazabona ubufasha mu rwego rw'imari kubera ko abenshi batakaje ibyo bari batunze biturutse ku burwayi kandi bakaba bahura n'ihezwa. Icyorezo cya Ebola gishobora kuba kigiye kubonerwa umuti uko abarwaye iyo ndwara bagenda bagabanuka ugereranije no mu mwaka ushize, n'abashakashatsi nabo bakaba barushaho gushakisha inkingo. Cyakora Kaba yizeye ko amahanga atazibagirwa ibyabaye mu gihugu cye.
The issue of Ebola is a global issue.
Ikibazo cya Ebola ni ikibazo kireba isi yose, si ikibazo cya Sierra Leone gusa.
Koze eje ni mukankusi. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tujye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye kubishikirizwa na Aloise Bigirimana.
Ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka kugaragaza imyaka 50 irangiye kuvaho hasinyiwe itegeko riha uburenganzira bwo gutora abanyamerika b'urukoba rwirabura. Ivyo nivyo byagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye muri demokrasi. Imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 50 n'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 60 yaranzwemwo imyigaragambyo y'urutavanako, aho abirabure b'abanyamerika n'ayandi moko yakumiriwe yahagurutse basaba ko agateka kabo kubahirizwa. Ivyo vyatumye nabo baronka ivy'amategeko mpuzamakungu abemerera nk'uko byari bimeze ku bandi banyamerika bo mu bundi bwoko. Iryo tegeko ryasinywe igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 8 umwaka w'1965 na perezida w'ico gihe Lyndon Johnson, ryahaye uburenganzira birabure n'ubundi bwoko bw'inkehwa gutora. Ubwo burenganzira baburonse inyuma y'imyaka ishika ijana bavuye mu bugeregwa. Ubwo burenganzira bwo gutora bari barabwimwe bivanye n'imvo za politike. Iryo tegeko ryaje rihagarika ingingo zafatwa n'abarongozi b'ibisagara n'abama leta, ingingo zaza zishira hejuru aho mu bwoko bw'abazungu zikabuza inkehwa gutora. Izo ngingo zafatwa harimwo gusaba abatora kubanza gutanga amatagisi no kwerekana ko bazi gusoma no kwandika imbere yo kwemererwa gutora. Iryo tegeko ryategeka ko aho hose haboneka ko igitigiri c'abirabure baje gutora ari bake leta yategezwe kugira amatohozwa y'ikibituma ligaha kandi umushikiriza manza mukuru wa leta z'umwe za Amerika uburenganzira bwo gutohoza kubundi buryo bukoreshwa mu kuburizamwa abirabure kwitaba amatora uko bukeye uko bwije igitigiri cy'abiyandikisha mu matora cyabandanya ciyongera cyane cyane mu mareta yo mu manuko aho gukumira abirabure kwari gukomeye kuva ico gihe inama nshingamateka ya leta z'umwe za Amerika nayo yarahinduye amategeko cyane cyane mu gusaba ko amatora yotunganywa mu ndimi zibiri kugira amahanga abashe gukurikirana ibiri ko biraba n'inkewa zibashe gutora byoroshye mu myaka yakurikiye abarongozi b'abanyepolitike kuva mu bisagara ukajya mu burongozi bw'amaleta mu nama nshingamateka no gushika mu biro vya president barushirije guhindura ibitari bike kuri ico kibazo hagati y'imyaka 1990 iryo hindugwa no kongereza ibitigiri by'abatora byaratandukiriye imigambwe ibiri ikomeye mu bya politike muri leta z'umwe za Amerika mu gihe leta z'umwe za Amerika gihimbaza imyaka 50 irangiye hasinywe itegeko riha uburenganzira abirabure n'inkewa bwo gutora n'intambwe leta z'umwe za Amerika yateye nk'igihugu Leta z'umwe za Amerika irashimira aho bose bagize uruhara kugira ivyo byose bishikweko ivyo bikaba byatumye abanyamerika bagera ku rugero rw'ubuzima bafise ubu
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta z'unze umwe za Amerika Tubibutse nshuti namwe mwese ko muri ko mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika Isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Njuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka Alphonse Ndayikengurukiye agaruke twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse
Umuyanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yarasabye kandi aremera itanga ry'imihoro rya Lieutenant General Babacar Gaye intumwe idasanzwe yiwe muri Repubulika Centrafricaine Ban Ki-moon yavuze ati naho uwo mukozi akomeye mu buserukizi bw'ibihugu akaba ari intwazanga mu gisirikare yaramaze gukorera ishyirahamwe imyaka myinshi nshaka gutanga ubutumwa ubwo rero ni ubutumwa yarungitse no ubwo butumwa yarungitse no yavuze yuko ikintu ni uko ikintu yise ikiza camaze kwisi yose camaze no gushika mwishira hamwe mpuzamakungu ONU Amnesty International ishira hamwe Amnesty International cyaheruka gusohora icegeranyo c'umwana yakubaguwe agafatwa ku nguvu ibangi n'abasirikare n'ahantu abasirikare b'abanyakameruno n'abanyarwanda bari ko barakorera Jimmy Carter yahoza twara leta z'umwe za Amerika yamesheje ku munsi wa gatatu ko afise ingwara ya cancer Perezida Barack Obama yaciye avugana n'uwabaye perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika agira 39 amwifuriza imisuko ku izina ryiwe no ku izina ry'umukenyezi we Michelle ati Amerika yose turi kumwe nawe Umunyanigeria yakoreye muri wa mugwi iterabwoba Al-Qaeda yaraciye urubanza rwo gupfungwa imyaka 22 na sentare yo muri Leta z'Ubumwe za Amerika
namwe bagenzi muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro byo muri kino gitondo kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Alphonse Ndayikengurukiye mwakoze kudutega amatwi muri kino gitondo ku mugoroba naho nyene turabashikiriza amakuru n'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabifurije umunsi mwiza Imana ibane namwe murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.